Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ndongo ibiganiro by'uno wa kane turi genekerezo rya 12 ukwezi kwa mbere kwa 2017.
Ndetse mu babanye na Jewe ndafiseho babiri nga akugwanye. Ndafiseho na data bukwe nga ndafise nta bantu benshi nta muntu zinamuhutu utahunze ahasigaye abantu bake. Aho rero mu kubica mu gabahera ku muntu wabona neza yuko yigifise. Afise nico bacabanyaga.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri zone Gasenya commune Rusaka turi mu ntara ya Mwaro yemeza ko ikinogo giheruka gutogwamwo abantu bishwe kera kirimwo abiwe bapfuye mu 1972. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiganiro bihuza abanyepolitike vyasubiye gutangura ku ncuro ya kabiri ari hamwe bigize ico bivamwo bikazoba ari bitunganya amatora uno mwaka no gusezera Perezida Joseph Kabila amasezerano ari hubu akaba yashitswe ko umunsi wa nyuma w'umwaka waraye uheze wa 2016 akaba kandi yemejwe n'urunani rw'abari ku butegetsi bashigikiye Perezida Kabila hamwe n'ihuriro rinini rigizwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo masezerano yatewe kigikumu abuza abayasinye guhindura ibwirizwa nshingiro ni mu gihe vyavugwa ko Perezida Kabila afise intumbero yo kurihindura ayo masezerano akavuga kandi ko amatora ategerezwa kuba yatunganijwe imbere yuko uyu mwaka wa 2017 uhera kandi ko hazoshingwa leta y'ubumwe iyobowe n'umushikiranganje wa mbere aturutse mu runani rw'iyo migambwe iri mu biganiro. Mu karere kandi umugujeje gutunganya amatora muri Kenya watangaje ko ubuhinga bushasha utegekanya gukoresha amatora y'umukuru w'igihugu hari ubwo kwizegwa kwatangorane buzotera ni mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagabisha ku ngaruka zishobora kwaduka ari nka hamwe amatora abayemwo bunyonyezi bukozwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Igihugu cha Kenya gitegekanya gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa munani uruhagarara amanye politike rukaba rutera gwiyongera mu gihe abatari bake bafise ubwoba kuntu reka zishobora gukurikira nkizabaye matora yo mu 2007 umugwiseni urahumuriza ko amatora azogenda neza nkuko abanyagihugu bavyifuza yamara uwo mugwi urafise amakenga kubijanye n'ibikoresho vyahuye n'ingorane matora yari yatunganijwe mu mwaka wa 2013. Tugaruka muri Amerika muri make leta zumwe za Amerika zafatiye ibihano abategetsi bashika kuri indwi ba Korea ya ruguru. Kuri uno wa gatatu ibigo bibiri vya leta ya Korea ya ruguru bikurikira ubushikiranganje bw'abakozi n'umugujeje gutunganya akazi bikaba navyo nyene vyahawe ibihano. Ivyo bihano bigizwe no gufata ubutunzi n'ibindi ivyo bigo bisanzwe bitungiye muri Amerika. Abanyagihugu ba Amerika nabo nyene bakaba babujije kugira ico bakorana nabo bahawe ivyo bihano co kimwe ni ivyo bigo vyafatiwe ibihano. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibicicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu bitandukanye n'amakuru yacu muciye ku rubuga rwo kuri internet ariyo wezitatu@radioyacu.voa.com na ku rubuga rwa Facebook mudusanga kuri VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ngire mwiriwe ndabahanikaze muri kino kiganiro iwanyu mu ntara narinda biciye ku masonga. Abanyagihugu wo ku mutumba Gasenyi muri commune Rusaka intara ya Mwaro iheruka gutogwamwo ikinogo cahambwemwo abantu mu kivunga basaba kwico kinogo co kingigwa ukuri nako kukaja habona bidatevye ni mu gihe bamwe muri abo banyagihugu babwijwe rya Amerika ko hari ababo bakekwa ko bishwe mu 1972 murantunga bari muri ico kinogo ivyinshi tubaza umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka yanyarukiye ahimwaro
Kuva ico kinogo catoyemwe ibisigariro vy'abantu ku mutumba Gasenyi hafi ibiro vya zone Makamba kigaragaye bamwe n'abandi bibaza abagihambwemwo abanyagihugu bo muri ako karere k'intara ya Mwaro bamwe bati ivyo tuzi tuzobibwira umugwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi Severe niwaza kutubaza abandi babonye kandi bibuka ivyabashikiye bararya umutima amenyo bakavuga bibaza kwico kinogo catowe hafi y'ibiro vya zone Makamba co bakirimwa babo batamenye irengero ryabo mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na 72 Daridari Gaburiyeri avuga kwico gihe yabuze abaryango batari bake
twababwiye tuti bapfuye 72 72 rero ncadu basigurira tubasigura tuti yewe harimwo benshi badata na badata wacu nabakugwanje hari umwe w'umudiregiteri hari n'undi w'umuganga abo bose ntibagarutse na jewe kubisanzwe mu kugira ngira imana imana niyo yankingiye ndabaturuka naje mbanjyamye hamwe nabo ndabaturuka cyampungira ibujumbu
banyorohe Selvato nabo nyine niwo ku mutumba Gasenyi avuga ko mu gihe mu 1972 yabuze abantu nabo nyine yibaza ko abiwe bo babahambwa ikivunga mu kinogo rusangi
aho ku ishuri ku mutumba amuhutu numwe yasigaye ku iyo shuri twaratashe benshi imbere tugowe kuko tuzi neza yuko twabuze aho twiga hanyuma rero icyo gihe rero n'abagamba n'abagamba babiye baratumiwe baramanukana imigano kuza kwica abahutu bino baraje no mu kirimiro nkabeje imbere abisaswe bamatwe n'imigano ivuye aho mu mugamba bacaha bapakwe mu muduga kuvyaha naho ngirango tubiravye ngirango ndetse mu babanye na jewe ndafiseho babiri ngaha bakugwanje ndafiseho na data bukwe ngaha nta bantu benshi nta muntu zina muhutu utahunze ahasigaye abantu bake aho rero mukubica muga bahera ku muntu wabona neza yuko yigifise afise nico baca banyaga kuko urumva uri umwarimu wake gutwara canke uri umuntu atunze baca bagutwarana n'ibyo tunze
uwo munyagihugu yibuka ivyabaye mu gihe mu 1972 asaba leta y'u Burundi gufubana iteka bapfuye ico gihe bagahambwa mu kivunga ikindi asaba n'inshumbusho ku miryango yabuze umukuru wa zone Makamba yemeza ko mu rwimo rwo mu gihe mu 1972 no mu gihe mu 1993 hari abantu bazimanganye muri ako karere ka komine Rusaka mpawe nayo Atanaze yemeza ko muri ico kinogo giherutse gutorwa hafi ibiro vya zone Makamba ari naho se yagarukiye mu gihe mu 1972 acitse ku icumu
ngaha mu bisanzwe iki kinogo ni gitonya mu biringa je papa yagarukiye ngaha agarukira aha kuho n'umuntu yigeze kugabiringa ntawe mvuga izina yagiye nishagira tuzomuvuga niwe yamukuyeho aramubwira ati wewe ntuko kwa kanabe ati yego genda rero wewe tuzogutumako mugara abona ko abo byari kumwe bamaze gupfa mbere baramaze kumukubita n'ubuhiri bumwe barumviriza bibaza ngo kubise umuntu wasanga bakubise ku gitugu niho rero yaca nyamuntu agira ati mbesha wibaje ngaha kubera iki kubera boroza avuga ati uranyishe nakawe kandi twarahugabiye inka hama rero acaramukurayo acarataha
umukuru wa zone Makamba yemeza kandi ko mu duce dutandukanye tw'intara ya Mwaro hari n'ibindi binogo byatawemwe abantu mu kivunga mu bwicanyi bwabaye mu myaka iheze
rero ikinogo si kigusa hariya muntu ze yakiriyo kinini cyane cyavuyemo ubudongo bwiriya yahora ari sentare kinini cyane dongo caruze gushobora baca bahindurira ngaha amatwa dusumira turumva ikinogo kiri gisozi ahantu gitara aho bahajanwa bo muri iriya micungararo hanyuma ni musozi Nyamiyaga agacibira gitara hanyuma hariho n'ikindi kinogo kiri muri gisozi ahantu kuri komisariya imwaro hajya mu gatare mbere komisariya ikihaza bavanze igipolisi bavanze inzego z'iyo mutekano muri 2005 hari hakiriho ubuhanga bagiye kuhaba rero barabuhamvye basubira kubanga mugaho hari ikinogo kuko abo muri kariya karere bavisaswe ngo abava mu kibogoye abava za rucyazo abavajya imwaro bose baje mu gatare nta numwe yagaruka nivyo batubwira abavyeyi bacu
ishirahamwe amepc igira ubuntu rihurikiyemwo abacitse ku icumu ritangazwa n'ingene mu rwi severe ujijwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi atagikorwa kibone kurakora imyaka ibiri iraheze ushizweho aroyizi batungwa na urongoye asaba uwo murwi gukora ibishoboka kugira urangure ivyo bashinzwe umunyamabanga mukuru w'uwo murwi umufasoni Clotilde Niragira yarishikiye muri zone Makamba kuri uyu wa gatatu yasabye kwico kinogo co kingirwa nta byinshi yashimye kubwira abamenyesha makuru atari uguhumuriza no gusaba ko ivyabaye mu myaka iheze bitosubira
icatuzanye ngaha no kubibona tukabiraba hanyuma tukagerageza kukingira abacu bahambwe ngaha hanyuma rero tukazogerageza kubahambana iteka kuko ari bene wacu byukuri bahahambwe ikintu gikomeye muri byo byose nuko umugwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ugiye kugerageza kandi noneho nico gikogwa wasabwe gukora gukorana n'abarundi bene wacu gukorana n'abajeje ntware gukorana n'abajeje umutekano gukorana namwe nyene abamenyesha makuru gukorana n'abarundi bose kugira ngo ibi biri ngaha bibabaje cyane ntibize bisubire
ibisigarira by'abantu ndwi nibyo byatangajwe ku mugaragaro ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu ko byazuwe muri ico kinogo kiri hafi yahariko huba ku ishuri ry'imyuga hafi y'ibiro bya zone Makamba ya komine Rusaka intara ya Mwaro Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste Nzikobanya nka tuve imwaro dukubitiye legato nyamuntara ya Nyanzalac muntara ya Makamba murantunga commune niyo ari Nyanzalac ivugamo ikibazo cyo kwihanira abantu biketswe ko busuma mu banyagihugu bo muri zone Mukungugu intwarira iragabisha ko abazosubira gufatwa bariko barihanira nabo bazoheza bagahanwa ivyinshi tubibaza Alain Yves Irankunda
Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Rubindi babwirijwe ijya Amerika ko ukwihanira abantu bafashwe bagirizwa amakosa atandukanye gusigaye ari ingendo iri muri bo ivyo bikabuko mu gihe mu kibano atamakuru nyezina abayerekana ko nyene kwikekwaho ako kageso na cane cane kaba gafatiye ku busuma ko vyukuri yagirizwa nayo makosa ivyo kandi bibuko mu gihe uwagirizwe taba yashikanywe mu mino y'ubutungane canke abajejwe intwaro nkuko bivugwa na Menedor Kankindi umuvyeyi w'abana babiri Augustin Nzikoruriho amaze indwi zibiri yibwe impene arasigura impamvu z'ukwihanira ico zivako
bihanira kwimvira ati niwa mushikana imbere hari igihe bacha bamurekura gihere yero uyumvira ivyo byose ugasanga uci umwihanira kuko biravana no butungane kutizera utungane nico gituma twebwe abanyagihugu tusha twihanira
abajetwe intwaro ari nabo bashigwako ikosa ryo kudahana bemeza ko bishika ku mpamvu z'uko bashira imbere amatohoza nkuko Nolaske Ndayikeza umuhanuzi wa Mustaneri wa commune Nyanzarake ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama avyemeza ariko rero iteba ry'amatohoza niraba intandaro y'agashavu kukwihanira gukogwa n'abanyagihugu uyu musore atashatse kwivuga izina ni kwa bivuga
ishavugishe yuko ntaba yarabironde yagaca sanga umuntu arabimwa araje kubimwiba naho ari kuntu ashobora kuronka ikintu warushe wageseye kazona umuntu yari umugenza araje akakikwibuca usanga ari ngorane usanga umwe utewe n'ishavu ugasangura namukubisa ahantu habi aciya
kuguko kutihangana mukurindira ibiva mu matohoza y'abajejwe intwaro kwatunye Jonas niyo mwungere agigwa ko akubagugwa n'abamwagirije ubusuma bw'ibitungwa ivyo bikabuko mu gihe ababanye biwe batigeze bahuza kwihanwa giwe mu gihe ritari rizwi n'inyamira mabi kubwa Jonas ingeso yo kwihanira nibereye ko yobandanya mu kibano
barantoteje urumva umuntu wese aguma avuga ati naka numusuma rero jewe ukuntu vyaciye bigenda nace ngenda kuri uwo muntu ndababarira n'abavyagi biwari niho bari baranyambitse ibara urumva ivyo ni bibi cyane
mu gihe abantu batatu bamenyekanye ko bakubiswe bagashaya n'ababanyi babo babagirije ubusuma bw'ibitungwa umwaka uheze muri ako karere ka commune Nyanzarake Nolaske Ndayikeza umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama avuga ko kizira kwihanira aha akagigwa ko avuga ingingo zigiye gufatwa kubihanira
turaboza ko atakwihanira kugira bace batwara mu nyamira mabi bo bajejwe ibyitohoza bace babitohoza ininyanza mugasanga ikeka ruca ruhaba kubera uwo mufuma aba ahungabanije umutekano waho hano ubwa mbere ni uko abantu bo ku mutumba babonye umuntu batazi bashobora kumubaza iyaja n'iyava babonye ko hoba hari vyerekana ko ashobora kuva mu musuma cyangwa ashobora gukira abasuma akaza akamushikiza abijejwe akamutohoza ko
uretse uko kwihanira abantu abajejwe intwaro batagishijwe inama biranashika uwagirijwe kosa amaze gufungwa akagaruka mu kibano ashikagirirwa nabi n'abahasanze nk'uko amakuru dukura muri commune Nyanzarake avyemeza imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
urakoze Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika i Washington DC turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara mukanya tubabwira ivyanuzwanuzwe ku mbuga ngurukana bumenye
Sha, bija bibi, bira nuga nuga kwa nivyo.
Eka nivihu.
Ngo nivihu wakani na jiso me.
Mda kubie kwa tarivyo.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Edu pingi. Edu pingi. Utangiki.
Emu pinga mu pingi. Omvire zijwi ya Amerika. Iraveshu zivihuha. Ika wahi nguru imfaho.
Uno munsi rero inkuru twashatse kubaha ko umuco ni inkuru iri kwiracana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi ivuga ku mutahe wa warasohotse wo guhagarika umunyamakuru Alain Majesté Barenga akorera ku Radio CCB FM Plus. Uwo mutahe ababivuga bavuga ko woba bavuye ku kibazo uyo munyamakuru yabajije mukuru w'igihugu mu kiganiro yagize ku igenekerezo rya 30. Mugenzi wacu Diane Ndonse aratubwira makuru avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuri iyo nkuru.
Ikiganiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yagihaye abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu kuwa 30 z'ukwezi k'umwaka turangije mu ntara ya Rutana. Abari barongoye ikiganiro baratanze intumbero ikiganiro gifata. Muri iyo ntumbero harimo ko abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu barekuriwe kubaza ibibazo byose biraba ubuzima bw'igihugu. Nuko abamenyesha makuru baje ko barabaza bimwe mu bibazo byabajijwe. Harimo kibazo kijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi. Icyo kibazo cyabajijwe n'umumenyesha makuru Alain Majesté Barenga akora mu radio CCIB FM Plus. Yabajije avuga ati:
"Ego murakoze, nitwa Alain Majesté Barenga naba n'agenserukiye radio CCIB FM Plus. Akabazo kanje ni kagufi cyane. Hari umugambi wo guhinyanyura ibyizwa shingiro wo bugeze kure na leta yabagize icyo ivuga ko ikambere no mu namashinga mateka kugira iryo bwizwa shingiro rijanye n'ibihe bya none." Badukanje kari kagufi mbega nyene icubahiro mukuru w'igihugu mu gihe iryo bwirwa shingiro ryobaha ubundi burenganzira bwo gusubira kwitoza mu bindi biringo nk'uko abanyagirwa atari bake babibasaba hagati mu gihugu. Hama tukaba tuzi ko hari jambo mwashikirije buca amatora ya 2015 aba muvuga ko mu gihe abarundi bo bahunda amajwi cyo bari kiringo cyanyu cyanyuma. Mbega mu gihe iryo bwirwa shingiro ryobaha ubwo bubasha bwo gusubira kwitoza mwoheba mukisunga iryo bwirwa shingiro cyangwa mwoca mwisunga iryo jambo mwashikirije abanyagihugu buca amatembera 15 aba ko mutadusaba kwituza ari kiringo cyane cyane biki.
Inyuma y'indwi hari amakuru yatanguye guca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hari umugambi wo kugirira nabi umumenyesha makuru azize icyo kibazo. Mbere bamwe bakavuga ko hari n'umutahe ugira isoke wo kumuhagarika, ariko kugeza ubu amakuru y'ijwi rya Amerika ifitiye ivyemezo arerekana ko ayo makuru atari yo. Ijwi rya Amerika yashimye kubanza kubasomera uko aya makuru avuga litavuze abayanditse kuko litavuganye nabo. Mere kuri uyu yanditse avuga ko ari tangazo gihuta ati: "Abamenyesha makuru bazi ko babajije umukuru w'igihugu ikibazo nkora mutima barabe maso. Hari umugambi wo kubakurikirana bahereye kuwubahutse akamubaza ikijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu. Yugurura akazitizo manda yugara akazitizo. Umuzi amubwire kuko aravye nabi arakurikira mugenzi wacu Jean Bigirimana. Murakoze." Uwundi yanditse mu Gifaransa muri make mu Kirundi avuga ati: "Hashobora kuba harasohotse umutahe wo guhagarika umumenyesha makuru yabajije Petero Nkurunziza ikibazo kijanye n'ibiringo." Hari n'uyu yanditse ibisa n'ivyo ariko wewe adakekeranya avuga ngo umutahe wo guhagarika umumenyesha makuru yabajije ikibazo kijanye n'ibiringo umukuru w'igihugu Nkurunziza urasohoka vuba. Agabe nubwo aya makuru avuga ko umumenyesha makuru Alain Majesté Barenga ari nawe ubu butumwa buraba arabeshuza avuga ko uwo mutahe atawarabona kandi ko atabutumwa araronka bw'umuntu numwe bumubwira ko azokurikiranwa n'ugwego na rumwe rwo mu gihugu.
Uwo mutahe n'ukuri nta uranshikira, uretse ibyo binabonye ku mbuga ngurukana bumenyi, nta uranshikira, nta uranyandikira, nta urambwira ko ndiko ndarondegwa, nabibonye nk'uko abandi babibonye. Gusa uwabyanditse sinzi ico yagombye gushika ko nizi iyo byavuye.
Ariko rero amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenyi yaba ayavuga ukuri cyo kimwe n'atavuga ukuri nta buri cha hindura kuyabwigwa. Alain Majesté Barenga avuga ko ayo makuru bamwandikiye bamubwira ko hari umugambi wo kumugirira nabi yahinduye imibereho yiwe muri kino gihe.
Icyo nakoze nkibibona sinayifashe minenegwe, naragerageje ndigengesera mu byo nkora byose, ndigengesera uko nahora ndabikora, kumbure ndafata n'izindi ngingo z'umutekano wanje ndigengesera, haba mu kibano, haba mu kazi, haba mu byo nkora byose, nitubura akantu gahinduka na cyane cyane ubwoba n'ibindi bintu ubaye mu buzima bwo kwingesera, numva ubuzima bwo kwingesera rukubuza byinshi, ukuza kubaho kwaho rubayeho.
Kuri aya makuru yacivutu umumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bayamirira kure. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako avuga ko atamugambi namba bafise wo guhagarika uwo mumenyesha makuru.
Icyo nashaka kubanza kukumenyesha nuko kiganiro caremeshejwe na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu atari kiganiro ca mbere. Mu biganiro nk'ivyo abamenyesha makuru n'abandi bavyipfuza baramubaza ibibazo bashaka. Kugeza uno munsi rero nta numwe arigera kubikiranwa kubera ikibazo yabajije. N'icyo kibazo rero cabajwe n'umumenyesha makuru wo ku CCIB, ntamvo nimwe yotuma arondegwa, kandi noneho ibiro by'umukuru w'igihugu ntivyigera birondera abantu ibyo n'igikorwa ngirango c'ubutungane. Ibyo rero byumvikana yuko ari gihuha, ari bihuha, ibihuha bitagira ishingiro. Umenyesha makuru rero barenga yorema akabandanya igikorwa ciwe, akabandanya umuga wiwe, yabajije ikibazo ciza kironka inyishu nziza. Ibyo bivugwa rero muri make nibihuha bitagiraho bifatiye.
Umumenyesha makuru Alain Majesté Barenga avuga ko amajambo nkayo avuye mu biro by'umukuru w'igihugu asubira akamuremesha. Mu gisagara cha Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Nuko Diane Ndonse urakoze kuri ivyo vyanuganuzwe muri nondwi kuri imbuga ngurukana bumenyi. Dutumirire mwe mutwumviriza muri mu ntara zitandukanye no mu makambi, bihuha birahari mu bitumenyeshe hama tubahe umuco. Tumira mate dukubitire gatonya mu bihugu vyahungiyemwo Abarundi. Amakuru avugwa mu Barundi bahungiye mu bihugu bitandukanye tuyahera mu gihugu cy'u Rwanda, aho kuri no wa gatatu ari impunzi z'Abarundi ziba mu gisagara cha Kigali zatangura kuronswa ibikoresho by'ishure kugira ngo abana bitegurire umwaka w'ishure ugiye gutangura muri kuno kwezi kwa mbere. Abavyeyi bakaba bashimira cyane ishyirahamwe ADRA ribaronsa ivyo bikoresho n'amafaranga y'ishure, kuko kubwabo bamenyesha ko atani ivyo boshobeye kuronka. Désiré Hatungimana adufitiye inkuru ndende.
Abona bavyeyi bari bishikiye igikondo mu gisagara cha Kigali ayishira hamwe ADRA rijejwe inyigisho mu mpunzi yariko riratanga ibikoresho ku banyeshuri mu mashuri mato mato nayisumbuye, bimirije gutangura amashuri igenekerezo ya 2023 za kuno kwezi. Abavyeyi twahuriye muri rusange barashima icyo gikorwa kuko kibasahiriza mu bukene barimwo, naho bavuga ko ibikoresho by'uno mwaka ari bike bagiranije n'umwaka uheze.
Kogwa cyo gutora makaye twe turacyakira neza, mugabo rero nuko tutayaronka nguko bikwiye, ntituyaronka neza, tuyaronka turushe. Icyo kibazo dufise
gute
kubera yuko twaje kuva mu gatondo kugeza amasaha ageze saa 9 ntacyo turaronka, kandi kutuva kure deplasima iratugora cyane. Bari bakwiye kutugirira vuba hama tukaronka tugataha.
Twebwe twabyakiriye neza cyane gose ko ibi biradufasha. Aya makaye tuba turonse murazi ko impunzi burya uburyo bwacu turonka ubutugora, kandi kuba mu gisagara nk'aki Kigali banzwe ne hazimbye, ibi rero biradufasha kuko hari udufaranga umuntu abateganije ku karasi kumbure. Ugasanga rero aya makaye aradusaidiye kasanga to dufaranga uturonse ucyo dukoresha ibindi bintu. Ingorane hari gusa nuko usanga hari amashuri arenza kamafaranga, ugasanga ayo mafaranga rero yandarenga ko turi ngombwa yuko twibenyere dushobora kuyariha.
Tuzakira neza cyane kuko ni ifashanyo idukura ko mu ruho munini cyane, kuko nkuko mubibona ubuzima bwo mu gisagara buragoye, ariko hanyuma ibyo bintu badufashije bigatuma turonka udufaranga ducikisha tugakoresha mu rugo mu bindi bikorwa bibayebaye bisa tubidutunzemo.
Ego duheje gutora amakaye ni ukuri nk'impunzi n'igikorwa twakira neza cyane kuko biradufasha. Hariho nk'usanga afise nk'abana benshi adashobora kurihira kugurira amakaye cyangwa adashobora kurihira amashuri, ariko ngaha baraturihira amashuri bakaduha nayo makaye biradufasha.
Kuba twacakire neza kuko nk'impunzi biradufasha,
urumva ubwo buryo bwo kugura makaye kumbura hari gihe tutaba tubufise ari uburyo burebure na Minervale baraturihira byose biradufasha amabana bakiga biradufasha cyane vraiment kandi n'igikorwa cyiza biradufasha ko nk'ubu unye usanga ufise nk'abana batandatu abana bangahe kubagura bose amakaye naho umva umenga sa amafaranga bari menshi gose nkatwe nk'impunzi bari menshi
ni igikorwa cyiza cyane kuko barafashe impunzi n'umuntu abatishoboye yaronse umuntu amuronse ayo makaye urumva yobora kubishima
Muheto Bertrand ajejwe igisata c'indero mu barongoye abandi mu mpunzi ziba mu bisagara bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda arashima cyane kubona impunzi zoroherezwa kugira zigatangorane naho utugorane tutabuze
tuba tugira ati nta mwana yoguma mu rugo nkuko ubutegetsi bwo ngaho bwabitwemereye ufatanije n'ishira mu mpunzi za makungu HCR ko abana bava mu rugo bakaja kwiga turacakira ko n'igikorwa ciza mugabo tukagira ati nibagerageze bawongereze ako gafashanyo batanga kuko no butuma dufise ibibazo bijanye n'uko two dufaranga two kwishuri tutubana duke igose nk'umuvyeyi rero yufise umuryango uri ngaha ufise n'abana batatu bane batanu ntivyoroha tugira ati nibatera inkunga handi hose abana bashobora kwishurirwa ku buntu
ngomenya ko abana b'umwaka wa mbere gushika mwaka wa gatatu baronswa amakaye 10 harimo imwe gusa y'impapuro ijana kuva mwaka wa kane gushika mwaka wa gatandatu baronswa amakaye 13 harimo 6 y'impapuro ijana nayo mashuri yisumbuye bakaronka 15 harimo 7 y'impapuro ijana n'igitabo cyo kwandikamwo bita registre impande yayo makaye bararonswa amakaramu 8 mu mashuri mato mato na 10 mu mashuri yisumbuye n'ibikoresho byo gucapa kiretse rero ayo makaye abo mu mashuri yisumbuye bararihigwa 36,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka yo kwishyura imfungurwa umwambaro w'ishuri n'amafaranga y'ishuri nayo mu mashuri mato mato bakarihigwa 16,000 by'amahera y'ishuri be n'umwambaro w'ishure Desire Tunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ariko rero imbere yuko dusezerana tubanze tubashikirize uturirimbo dukenya duhereye ku ntatana baturirimbira ngo uvugana batwibutsa ko kuvugana ari umuti w'ibintu byose
Na kaburimbo ukura vigiture abafisi chakubariye ukaza umba wajya muhimbira ujya mugesera yongiriki sha eh ezumwegere oya ntumutinye mubiyage nakibuza murabiza vugana ikiyago nikindi
kutavugana Nyamazime Dawa muyage muzi ukiri vyo imene Shambo ili chari tishe na hori kakiza Vugana iki yago nikindi Vugana iki yago nikindi
Ngozi sambugu vira vye kenshi nurusaku Awa nuwa wana kenshi bibu ye kurubugu Ukaza umba Kwenye mgu kia muhimbi riyo ngiri kijeo Sha! Yeah. Umwa kadadaza Nuhunda kadadaza Haka uramu Umuti mumenete Vugana Iki yago nikindi
Kuta vugana Nisoko nyamazime Dawa muyage Muzi ukiri vyo imene Shambo ili chari Tishe na hori kaki
Kiago Igani kwa konziri uzi mijangu Amuza umba Ngo mwana wa mama chutia kunza Mudandwa kurimi nuku jambo rigatunga Ni
Ijori sabinka ikazana umugeni Tubaka igihugu riyobora makungu Vugana, vugana ikiyago nikini
Mutavugana nisoko ry'amazimwe
Nuko nchuti bakunzi ngo kutavugana n'isoko ry'amazimwe nino ngaha tugomba turangirize kino kiganiro cacu cuno munsi wanyu mu ntara ariko imbere ko dusezerana ndabatumirire gihe c'isaha 10 no munsi mu kiganiro muri sanga nongera ndabivutsa ko igihe c'isaha 11 hari amakuru ku Burundi 12 n'iminota 30 nayo ayavugwa iganyine ndabatumirira kandi mu kiganiro cejo aho tuzobahuza n'abanyu bari mu ntara no makambi atandukanye ndiyani nahazwe na Macbili ya Bero mwari kumwe muri kino kiganiro tubifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu
nuhunda kare kura ijambo rigaheza uwo rika umunoni vugana